Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze bikumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'inzwi muri kumwe na Joediane. Ni nahazo ngiye kwemesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku batwumva muri mu Rwanda mu karere ka Kisoro muri Uganda. Naho nyene turasamiranira nayo atankumanzi ku isi hose tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Turi kandi live kuri Facebook yacu, Instagram na YouTube kuri adresi ya VOA radio yacu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umwigeme w'umurundi kazi iradukunda Katia Greta ari mu batahukanye higanwa gitwa Awa. Iryo higanwa gitabirwa uko umwaka utashe n'ibihugu bifise imigambi itandukanye ifatwa mu mugongo n'igihugu c'ububirigi, rikaba rigamije gutera intege no gushimira abagore canke abakobwa bikorera utwabo, ibikorwa vyabo bikaba vyaragize ico bihindura mu kibano. Iradukunda Katia Greta yatahukanye kibanza ca mbere muco bita kategori a vote du public. C'umwigeme afise umugambi mwiza wagiriye akamaro ikibano kandi ugakundwa na benshi. Yabicishije rero mu ishahamwe giwe yitwa ya St Alt House. Greta ahingura ibitandukanye mu gitegwa citwa la jacente do kiri mu bitegwa abahinga bajeje ibidukikije bemeza ko kibangamira ibidukikije naho cifashishwa rimwe na rimwe mu gushariza amazu biciye mu mashurwe. Muri Isanga rino munsi twabatumire rero Katia Greta kugira ngo tuvugane iby'agashimwa zohabwa n'ububirigi. Katia, ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze ku kwita ubutumire bwacu. Ego, tugukeze mukanya uraza kutubwira ivyinshi ingena kugashimwe wa Cardonse uko vyagenze imigambi yawe ukora, ariko imbere yaho reka mu nkundire mbanze nakire ambassadeur Albert Mbonerane inararibonye mu gukingira ibidukikije mu gihugu c'u Burundi. Abanze dusigurire amamuko y'ico gitegwa la jacente do hamwe n'igituma kibangamira ibidukikije. Ni mu kiganiro twagiranye imbere yuko nza muri studio indwi ku ijwi rya Amerika.
Igitegwa cyane cyane wanashaka kukibonye gifite ishugwe ryiza, kandi aho kimera cyane ni ahantu usanga hari amazi aretse. Nk'ubu nka mu Burundi uragisanga mu bice bimwe mu gitegwa cya Tanganyika cyangwa ku nzuzi gutyo, ariko kenshi ni kuri Tanganyika.
Hanyuma icyo gitegwa bivuga ko gishobora kubangamira ibidukikije, kibangamira gute ibidukikije Ambassador?
Ugambere cyo no kuvuga itumaze kubona aho gikunda kumera neza na hantu usanga hari imicafu tututa mu makanipfo agaca agenda mu ruzi muri Tanganyika. Ukasanga rero aho iyo micafu yabaye myinshi, ugasanga rero coco gica kimera neza. Hanyuma ingene kibangamira ibidukikije nicyo twokwita ibinyabuzima, aho kimaze gusagarara cyane kigakura tabizi ntubona amazi ari munsi yacu. Hanyuma rero ugacusanga nk'ubu dufashe nk'ifi zo muri Tanganyika mu bisanzwe irakunda kurondera ahantu hari utwatsi niho zita amagi, mugabo nk'iyo fi igiye munsi ya icyo gitegwa cyitwa jacente do, kubera ko izuba ridashobora kugushikira iyo fi kuko gica kirabuze yuko imishwarara y'izuba yoshikira ikinyabuzima. Mugacusanga rero kizosi kizishobora kubayo bica zihunga zikagenda mu gihe zigiye urumva batwiko turatakaza byinshi ari zigumye naho urumva zica zipfa kubera ko zitaronka icyo twakwita impemu nziza oxygene.
Hari ibindi biterwa bindi dusanga mu kiyaga Tanganyika canke mu micungararo yaho ziba bibangamira ibidukikije kubaza ico kiyaga
ibindi ubonye nka nk'urufunzo iki ivyo ntibibangamira ikiyaga kuko vyose bifise akamaro yuko amazi araza akareka akaguma ngaho vyose bica bituma biyayungurura agiye muri Tanganyika akagenda ameze neza mugabo urumva ca sentedo ni nkuko novuga yuko itagomba kuba n'ikindi kintu mbabare mu gifaransa ndo bakivuga neza ni plante envahissante ikigomba gufata akarere kanini bakira muri icyo gihe rero turiko turatakaza byinshi mugabo akera uko numva babivuga uri kurasoma baravuga yuko aho catangwe kumera ubwa mbere ari muri Brazil ingene cyashitse n'umuntu sindabizi mugabo baravuga yuko mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda hariho umuntu yabona agomba kubikuramo amashugwe hamaraza aragitera akadandaza amashugwe hajya mu gisagara mugabo rero kubera ko yari azi ingaruka mbi zaco yaca abwira abakozi bafite gutora ufise ishugwe mu nzu bikamara indwi indwi zibiri ubonye ryumye aha tuzi yuko duca duterera mu ibarabara ugasanga rero niho vyaba vyaravuye gushika bije muri Tanganyika kuko kera mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani jewe ico gishona kuri Tanganyika hanyuma rero tumaze kuja mu noze mu bihe vy'ingorane uwo yari yabitanguye ngo yavuye apfa mu Burundi aragenda hama abakozi be bataca bagenda kudandaza amashugwe mugabo ivyo yagira ubwa mbere akabikura akabigarukana ntibasubira kubitora urumva biciye bija ve mu migende y'amazi bigaca bija muri Tanganyika bigaca bisangana ameze neza bigaca bimera neza ubu niko bavuga nyine vyo vyaratanguye mugabo no kugenda hariya mu Buganda uragiye kuri Lake Victoria naho nyine byaragiyeyo mugabo agasanga rero bisubira mera nabi bica byinshi ibinyabuzima
mbega none Jacinte do uretse mu biyaga hari ahandi ishobora gukura nimba ihakurira hoho hari ingaruka ishobora kugera ku bidukikije iyo itegereye ibiyaga
bitegereye ibiyaga umuntu yabwira ati ni ishogwe mugabo ko nakubwiye ikizomera ku musozi hatari amazi aguma aretse ngaho kuko gikenera amazi menshi
muri inararibonye mu byo gukingira ibidukikije haba mu gihugu cy'u Burundi no mu makungu mwarahamenyekanye cyane akajambo mwotekerera abatandukanye kukungene kubungabunga ibidukikije biciye mu kubungabunga ibiyaga nije gusangamo kuba kandi
shono banza gushimikira ko ni ingene uwo mwigeme azoronka agashimwe nuko yabonye yuko ati kugira nawe akingira ibidukikije cyane cyane ibinyabuzima bibangamirwa n'icyo giterwa cyitwa Jacinte do nuko yagize ati reka nkoreshe ubuhinga Imana yampaye ndabe icyo nokuramwo urumva rero aragenda urumva ariko arakora bucyo ariko arakuramo n'ahagatwara byinshi arakuramo bikeya bitatuma hari akarere kasigara kameze neza hanyuma kandi n'ibyo ariko arakora ibyo twaraganiriye uravye nyine ariko arabandira ingene yo akazi abantu babikora bakajisha bagira gute hanyuma bakadandaza urumva yuko ari ingabirano Imana yamuhaye ariko arakingira ibidukikije muga kandi agakuramwo icyo yofasha igihugu Imana imuheze agire akamunotera nuko nta ndiko ndavugira nka Tanganyika ubona Tanganyika tuyiro byinshi cyane cyane itunga ry'amafi mu gihe rero tugiye tuta imicafu igenda yisuka muri Tanganyika igira gute hagacaza icyo giterwa cya Saint Hedo kigaca gishwara akarere katari gato ucumva ko zafi zica ziba biteza guhunga kuko ntizishobora kuba ngaho ntizishobora kuza kuhata amagi ugasanga turiko turatakaza natwe igikuru ni uko twokwirinda kuza turata imicafu hari umupapa yitwa Benedicto wa cumi na gatandatu aherutse kwitaba Imana mu mpera z'uyu mwaka niwe yavuga ati isi ratubwira amajambo nitwumvirize ico isi tubwira nitwa tushaka kubaho neza natanyika rero mfashe uko nivyo Imana yaduhaye Imana yaduhaye tanganyika mwe twokumvirize iravuga ati murankeneye ariko nenda bakeneye turayikeneye kwiduha ibinyabuzima bitubeshaho amafi iki ariko nayo igacigira ati none mugiye murampa iyo micafu igatuma nyoroja sentido ikwira karere mubona muri ko murafasha gute je mudoyira ngo ntafite kiboneka kandi biva ku byo turiko turakora akamunota nuko rero twotegera yuko gukingira ibinyabuzima ni ku kamaro ka twese kandi nguwo bakubwiye ati hari amafi y'ubwoko bwinshi arimo Itanganyika utazosanga ahandi none ayo mafi niyabura hava niyabura aho ata amagi basanga yigiriye hariya muri za Zambia cyangwa sinzi turiko turatakaza kandi byose tubije tuti reka duhaguruke iyo micafu duta mu makanivo mu migende y'amazi bikaja muri Itanganyika bikagira ingaruka mbi ku nyabuzima biba muri Itanganyika abahomba ni twebwe ariko tumugira nti hamwe twahaguru tukigana ngo mwigeme twagira tuti none twokora iki n'iryo shamba ja sente tamwe tugenda tukarikaho amazi akagenda ameze neza udusana turiko turunguka rwose niko kamunotera cyane cyane abarundi turi mu gisara cya Bujumbura n'abegereye Tanganyika bari mu mihingo itari mike
Nuko rero dushimire Albert Mbonerane ambassadeur Albert Mbonerane akabari inararibonye mu byo gukingira ibidukikije haba mu gihugu cyo mu Burundi canke mu makungu kuri ico kiganiro yaduhaye dusigurira la Jacinthe Do yanakeje kandi Katia dufise ku murongo wa telefone Katia ubutumwa bwa ambassadeur Albert Mbonerane urabwumvise
iko kuma kamusaga muri benda kundi se muma joshe cyane ndetse ari yo muri bamwe cyo ari umuntu yatanga gutuma ndayimenya atwa ndayimenya akushaka kumenya cyo ekambere no maze no gutanga ngo uko namwitumuye muri ndambi ya cyangwa
arahagara Katia umbabarire Katia umbabarire muhinga bw'ivyuma bimeze nabi reka dusubire tugerageze guhamagara Katia iradukunda Greta kora ko twumva ko muhinga bw'ivyuma bimeze nabi cyane sinzi ngira ngo nibirere ariko mukurindira yuko rero tubatora dusubira gutora Katia tusubire tubahikaze ni ku ijuru rya America turi muri studio y'indwi Washington DC uno musi turagaruka ku gashimwe ka awa awa hakugashimwe kagamijiki gatangwa n'ubirigi mwavyumvise Katia iradukunda Greta ari mu bazogatahukana bazogahegwa mu birigi mu Gibrusel araza kutubwira rya rikazotangwa igituma wewe rero yaratowe kuzogahabwa kugashimwe kwera umugambi wiwe afise gufata igitegwa cyitwa la Jacinthe Do akagihinguramo ibitandukanye ico gitegwa kiramera nabi bidukikije nkuko mumvise insiguro za Albert ambassadeur Albert Mbonerane Katia barambwiye ko agarutse ku murongo Katia ubu turumvikana
ego jo ndabumva neza sinzi ko namwe mushobora kunyumva neza
ego birakoretse najya urakoze cyane ubu turamwumva neza Katia nuko rero wari kuravuga ati urashimira ambassadeur Albert Mbonerane kuki
Eko nariko ndavuga nti ko ndamushimira cyane na cyane cyane kuri iyo novuga message y'intege asigiye uretse ko nanje ari umwe mu batumye menya icyari cyo Jacinthe kuva nkiri umwana muto cyane niwe yatumye ndayimenya niwe yatumye ndayiyumvira ko eka mbere maze no gutangura umugambi wanje ari muri bakuru bakuru bamfashije urumva nanje ndamushimira ubwiwanje
Nuko rero tubwire imbere ko utubarira uratubwiye ko wabimenye ukiri muto ariko imbere kutubwira ingene wabimenye ingene vyagiye biragenda uko watangiye kuja muri Lac Tanganyika utora la Jacinthe Do nta kirundi twashoboye kuronka kiza gisigura neza kino gitegwa mugabo uko ambassadeur Albert Mbonerane yakitubwiye ngira ngo mwese mwashoboye kuronka ishusho ryacu Katia ako gashimwe awa na gashimwe nyabaki uzogahabwa ryari hama mukaronke muri bangahe
ego ubwa mbere bwo agashimwe awani higanwa awari ba muri Women Who Act na gashimwe kari kategura abakenyezi b'abanyafrika bakora ibikorwa basanya migambi ariko ibyo bikorwa byabo bifite aspect positive that impact in the community ariko barakorera ego hanyuma jona gize amahirwe yo gushika yo kuwa mbere mu gice cya abitorewe n'abenegihugu people choice hama hariho n'andi rero makategori nk'uko mucamo byumva hariho iyitwa startup hariho iya scale up hariho iya innovation hakaba hariho n'iyo people choice ego ako gashimwe rero hanini kagize n'imitwe ibiri hariho akajyo ko kugenda guhura n'abandi bakenyezi b'abanyamigambi bacu gushika kuba ba mbere muri ibyo biganwa aho novuga njyewe umurundikazi harimo umunyarwandakazi harimo umumafoken hakaba hariho umungana w'umusenegalezi nimba ntimpenze ego iyo ni kugenda kwiga tukamara inzi yose mu bubiligi kwiga ibitandukanye tunonoseye ibijyanye n'imigambi yacu eka mbere tugahura n'abandi uretse abo muri diaspora b'abakenyezi biteza imbere n'abandi bashobora kutwungura mu byo dushobora gukora ubundi muco ni uko bazodukurikirana igihe cy'umwaka wose bakatuherekeza mu kurangura iyo migambi yacu hama ubundi muco ni uko mukundi kudushyigikira hariho agashimwe k'ibihumbi 50 by'amaero bizoza kudushyigikira mu migambi yacu naho tutaramya neza na neza inyene bizogenda ariko ayo mafaranga arahari nuko ego
hanyuma gakatya wewe watowe muco twita umuce w'abakunzwe n'abanyagihugu kategori vote du public ni ukuvuga ko utorwa n'abanyagihugu kugira barinde bagutora wari yamamaje watowe n'abarundi gusa byagenze gutebwira uronka amajwi y'abanyagihugu
ego kugira ngo uretse nk'abandi bose twari mu gice kimwe twarasha amavideo yacu kuri site web no ku mapaje ya awa kugira ngo abantu batahure umugambi bumvirize umugambi uwo ari wo hama baheze bagutore ngirage ko hariho abashimye umugambi barawutora kuko babikuye ngaho ariko uretse ubwo abarundi bari bandi kuko narakiye mu higanwa ryitwa Boss Lady Challenge aribyo higanwa ryashoboye gutuma ntangura kandi kano cyatunganwa n'umuhora ekonomi washira imbere abakenyezi rero naho haraho umuco wo gutora icyo gihe natahukanye ikibanza cya mbere kandi icyo gihe hoho nta nuko nari bwatangure n'umugambi ariko abantu bakunze uwo mugambi ntaranawutangura rero abarundi gusubira kuvuga ati tora nibaza ko bitabagoye niyatwo bitabagoye cyane ahubwo ngira ubuhinga nibwo bwabagora kuko icyo gihe wakoresha akamesaje gasanzwe ka telefoni ariko ubu muri awa byaragusaba kugenda ukinjira muri site web ukagenda ugakoresha email sinaza rero ko byorohera cyane abarundi benshi ariko nibaza ko kimwe mu byatumye ari kuba naraciye muri genda abantu bakabimenyeraho bakumva yuko n'ubu kumwe bakunda wa mugambi n'ubu bashoboye kuwushyigikira ntibaze yuko harimo abandi bantu bo mu yindi mice ya Afurika baranyibutsa erega natwe turafite iyo ngorane erega natwe icyo gitekwa kiraduteye turagisana ubwo nko muri Cameroon ubwo nko muri Benin nubwo aho mu Buganda rero kubona uwo mugambi nadeko bawutora bawunezererewe nibyo byo nibaza
hanyuma agashimwe uzogahabwa ryari gakatya mu Bubiligi
ego nuko nabivuze mu biri mu gashimwe hariho kugenda mu Bubiligi kumara inzu yose twiga rero ako gashimwe tuzokaronka itariki 26 z'uku kwezi nyine z'ukwezi kwa mbere ego ibirori bizaba muri uwo munsi akariho rero bazadushyikiriza icese ako gashimwe
turabaye turagukeza turizera ko uzogaruka mu kiganiro ukatubwira ingene byagenze ego Katya ikiganiro ku ijwi ry'Amerika ntitwigera tucisangiza tugiha abakunzi bacu bakabaza ibibazo ibindi bikubaza hari benshi baturindiriye ku murongo wa telefone duhereye kuri Dos Santos. Dos Santos ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri isanga
murakoze cyane kumakanye
uherega Dos Santos
mode mereye muri komine Nyanzarake intara ya Makamba ahantu bita Ibukeye.
Ibukeye nazi ko Bukeye ari murambya sinzi ko na Nyanzarake se Bukeye
iyo ni Korine
na Gatuna
gisagara nimo nimakaritie kwamba
nuko rero nakuzaniye uno munsi Mademoiselle Iradukunda Katya Greta wumvise ivyo akora akabazo canyererana
bo jewe akabazo ngomba kumubaza ko no kuri Facebook nabone nyemwe mudakora ariko ndatahuye neza mbega byoba twaba tubikoresha gute bikora iki ibyo bintu iyo bakora muri iyo iyo ya Nintendo
murakoze cyane twebwe ingene dukora iyo jacente ubwa mbere hatangura igikorwa cyo kuyirandura hanyuma hambavu yo kuyirandura tukayanikira uko kuyanikira rero niho caduheza tukayigisha nk'ibikoresho bitandukanye hari ibyo dukoresha mu byo gushariza hari n'ibyo dukoresha mu byo abantu bakoresha banuva nk'ibitunga nuva nk'amakorbeye nuvuga abakoresha mu byo gutegura neza ku meza hari n'ibyo dukoresha ego ni muri ubwo buryo gukoresha ibikoresho bitandukanye ariko bikozwe mu buhunga bwo kujisha
ego ndaza kugaruka ko mugare kambanze mba nakire Adelan ku yindi murongo wa telefone ya Adelan ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane Diane
uherega Adelan
mu gisagara cya Bujumbura muri karitsiye Carama
muvuga make kandi ngayo mu Carama ihindagurika ry'ibiherera bakora ko kubera umwuzura ukunda kwaboneka canke n'inyubako zubatswe nabi
navuga ko turyananiwe na rigare cyane Carama iri ahantu hateze nabyo birimo n'inyubako n'ibyo zikwiye imifurege icamo amazi itunganije neza
nuko rero akabazo kwawe
muri aka kanya mucarama n'amahoro
akabazo kawe kwa Mademoiselle Dukunda Katia Greta twagutumira uno munsi
Greta ugambere na kombe nangire kumukeca kugashimira buca aronga hanyuma nacangira ko mbaza nako gashimye ese hari abandi bahiganywe nabo canke ico ububiligi bwa canke kukamuha kuko babona ibyo ariko arakora ari wenyine cyane se yari mu iganwa cyo kimwe n'abandi
yego urakoze
hanyuma nagomba kucanda nasaba ko mwotorienta urubuga VOI samirano yako dushaka kwitora ko kuri ibyo socialize
reka mbanze ndakwishuye kuri ico turi kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com aho nyura twumva ikibiriraho kino kiganiro n'ibiganiro byacu bitandukanye ukasanga amakuru ama video byose Facebook ni vewa radio yacu Instagram ni vewa radio yacu Twitter ni vewa radio yacu niho dusanga ku ijwi ry'Amerika application ihari ushobora kuja kubicishije kucongereza ukandika ko VOA VOA Hama News munsi barakwereka indimi zitandukanye ugacutora ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda mugabo bisaba ko ubufise ya matelefone ya ma Android niki reka aca kwishura mugabo yari yamaze kubivuga ahubwo ico ndamusaba nuko adutomorera abo bandi bahiganywe bobo hariho abo bahiganywe mugabo we yatowe mu kibanza c'abatowe na benshi n'abanyagihugu abandi gakati abazuronka gashimwe bobo batowe mu bibanzi vyayo
ego icambere hariho gukona nabivuze no muce witwa startup ni kuvuga amashyirahamwe ari hagisangura hanyuma hakaba ariho n'umuce wa scale up ni kuvuga yuko amashyirahamwe y'abakenyezi amaze gushinga imizi kandi akabona ikizwa ari karakora hakaba rero hariho n'uwo muce witwa umuce wa innovation umuce wa innovation akaba ari umuce werekana abakenyezi ariko bakora ibidasanzwe ibikorwa atamuntu yari abimenyereye ego nabo novuga abo bobo uko byatorwa ntibyasaba ko abanyagihugu baza ariko abajejwe gutunganya ibyo higanwa baragenda bakaraba bakabihweza kuko bahiganwa ari benshi ni higanwa ryaryuguriwe ku bakenyezi b'ibihugu 16 byo muri Afurika ego nuko novuga twebwe bo mu gice ca abatowe n'abanyagihugu nitwe twategereza ko abanyagihugu bazegati mu migambi yose namwe mwahisemo
uyu unye turawemeje yego
yego tukavuga ko mu karere k'ibiyaga bigari ndabonamwo mu bazoronka kugashimwe harimo Credia umuhire ruzigana niya yatanguje ico bita imanzi tuzomuronda nawe tumutumire no mu gihugu cy'u Rwanda muri Mali hari uwundi twa Aminata Simfara muri Maroc uwundi ariko ni Rima Mashour urumva nibane bazoronka muri ako gashimwe
cyo mugomba kongera ko nuko muri iyo higanwa ba abarangu bushimusa ba mbere gusa bararonka n'ubwira kabiri n'ubwira gatatu muri kategori yose mu muco wese barabahiga abantu abazoronka ukaje ko kugenda ngo bagende kukwiga nabo bashe kuva mu bibanza bya mbere
urakoze kuduha umuco Greta twakire na Bizimana ku yindi murongo wa telefone Bizimana ikaze kuje ujya Amerika no muri Isanga dusangira ikiyago twagutumiriyemo Katia Greta
akoze cyane kuntumira
tura kuramuka iduherega Bizima
Kwa ndi Bujumbura mu Burundi.
Amagana.
Neza na neza ho bita mu Ngagara. Niho magazi tuvugana.
Yego, akabazo kawe kwa Greta twagutumire muri Isanga no muri Tanyererana.
Nakoze na cishije ko kajisho ndabona ko hari chatsi kishobora kuba kitorohereza ibindi binyabuzima nifuje kumenya ni chatsi numvise rya mbere kumbure ngira ngo aho kimera kimeze ama n'akamaro yakibonyemo utyo kugira cyahimiriza abarundi muri rusange bace bacitaho nimba corogwa nimba kifisha akamaro koko kugira ngo bumve ingene kimeze n'akamaro ko cyuzanira abarundi muri rusange n'abandi bantu bose
Greta mikoni wa ni wawe wishure Bizimana
yego Bizimana jatando ndibaza kuri Bujumbura ushobora kumaze kuyibona mukandi umenye yariyo icambere cyo ni ishugwe rigira amababi menshi ayo mababi akarandara anaflota akaguma ku mazi agatanga n'amashugwe akabasi n'udushugwe isa na move tezwe mu kirundi move bayivuga nyuma kenshi aboneka ahantu hari amazi ahantu hiretse amazi mu gihugu iwacu Tanganyika niho iri nyinshi ariko nabaje kuronka n'amakuru yuko muri biriya biyaga byo hirya mu gihugu cyacu hariya muri no icyo cyatsi kirimo rero bavuze ati mureke kirafite akamaro kimuva ngo kirafite akamaro ahubwo kirabangamye kirangamye cyane cyane iyo kiri mu nzuzi no mu biyaga kuko nk'uko wabyumvise kironona ibinyabuzima rero sinohamagara abanyagihugu ngo nibazitere cyangwa bacorore oya ahubwo twofashanya kukirandura aho tukibonye aho tukibonye tukakirandura tukamira hakiri kare kuko natwe mu mushinga w'umugambi wacu tukirandura kugira ngo niduteze kuko hari ibindi biyaga nova nk'ikiyaga nka Victoria ni kimwe mu biyaga cyatowe cyane n'icyo cyatsi bikagera n'ingorane kugira ngo bashobore kukirwaza rero natwe twozikira tutaronerwa aho nocangira ko ni ukuvuga yuko hariho imizi itandukanye byo tumaze kugirana ibikorwa byo kuza kukirandura aho novuga nk'umugwi w'abinonora imitsi aho novuga nk'umugwi wa Lion Club yo ngaho Bujumbura kanovuga nk'andi masofasi atandukanye nawe nyine amaze kubareka ka undi kitakimye kukirandura ahubwo binobwira abanyagihugu ati dushyire ingufu hamwe aho tukibonye ubyitangirire hatararengerana
yego Lucky nawe uratwumva muri Isanga Lucky
Yego yego
amahoro Lucky
Eh na amahoro hano mu majyaruguru rwana ukareka ndi murenge wa Buyoga Eh ndagira mbaze umutumirwa Ese muri ibyo bikorwa bakora ari nk'inkunga ya leta cyangwa nk'inkunga y'igihugu ibageraho Ese ni iyihe nkunga ahabwa wenda n'igihugu kuko ikumva ibikorwa akora ni ibikorwa bifitiye igihugu akamaro ndetse n'abaturage akamaro ese na kintu cy'inkunga cyangwa facilities aba ahabwa n'ubutegetsi bw'igihugu icyo kibazo nagira ngo niwe mubaze ese nta bantu noneho yanafata bakajya bakorana agatanga nk'akazi akajya akorana n'abandi bantu
urakoze Lucky ngaho mu Rwanda ubwira umunsi mwiza
yego
yego Katia utubazo twa Lucky mu gihugu cy'u Rwanda
ego ikibazo cyalake icambere yagaruka kimbega no gutanga nk'akazi aho no bwaje nko muri zo bikorwa byo kucira dukorana na cooperative iyo cooperative irimo abakinezi bagera ku 145 urumva icyo gikorwa cyo gutanga akazi cyo gutwara gitanguye aba mu gutunganya ibikorwa turakorana no gukora rushika kurundi ego hama yabagije ati mbega none leta hari ikirikira dufasha leta mu Burundi leta y'igihugu yarashyizeho umugambi no gushyigikira urwaruka mu byo kurangura imigambi ndetse n'ibyo mu kuronka akazi mu kwita payeshi rero inyuma yo kumva uwo mugambi payeshi zimwe mu rwaruka uheruka gutumva ko ngo kugira ngo batwumvirize hamaze badushyigikire mu gushyigikira rero muri uwo mugambi barahita bagatanga ingurane y'ibanze kuba kugaruka rubikorera kora rugakora ibishemeye kandi ndetse gukora rero kuri jyewe ndabifata nk'uko ari kimwe leta ifashije ubwiwanje kuko yabishyizeho umugambi uwo mugambi nawo leta yaciye kuri uwo mugambi kugira ngo nanjye ishobore kuza kuwushyigikira ntibagaye ko vuba cyane iyo ngurane y'ibanze niyaza ibyo byose bikoze bishimishije haba mu kwagura ibikorwa haba mu gukora ibindi bikorwa byiza bifumbirije leta nko muri zo kudandaza reka no mu kurangira byinshi kuko ngo twamaze kuronka uwo mutahe w'ibanze
ego reka tuje kwa Nduwimana nawe nyine duse ku wundi murongo wa telefone Nduwimana ikaze ku ijwi rya Amerika uhere
Nduwimana Andre murakoze hanyuma
uri hega
mwana kwa hivyo huku mwana kwa hivyo nyanzara
ego akabazo kawo no musi nyanzara ke mwatwita biye mwakoze
ego mwakoze mwitanga sa kabazo zambe na gomba mtanga mseza mwendiko wanyu kuko ijakora birabira bishinze gatanu hanyuma ikindi nacyo nagomba kugira nuko natwe kandi kwa abantu bakunda gusubira kwisubira ese rero nyanzara ke twashima cyane ibyo karakora ariko kutubwira yuko hirya no hino ibyo wakora ibujumbura somo mara kabi kubo hashika ndetse cyo tabuga cyose cyangwa se ibyo cyane na kane cyane yuko kandi ari mu ruhande kaba kuri za madeko ba se poriye amaze kuba ari mu mutumye za madeko abana yiga no hino urwaruka ruvuga yuko ko keza ni wakoze batirwe rero cyo tabuga cyose ifata kiri cyo kigeze n'izi ni bitinda cyane na kane cyane niwo mugambi wiye yitwa da frente do grande yizinaje anyambira ko kwa 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 rusange na kandi sa gifite kwa 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 kwa
urakoze Andre muri Nyanzalaka Katia abakenyezi ba Nyanzalaka hari anye ngo bite muzokorana gute nabo canke muramaze gutangura gukorana nabo
ego ndamushimiye cyane oya no kuri abakenyezi b'Nyanzalaka turashikayo gusa ampaye kubona kuronka kajye ko kuvuga ati turagiye imyaka ibiri twagira dukomeze cyuko turakora ibikorwa hari ibindi bintu twagiye turabona dukwiye gukora hariho ubwa mbere nko kubandanya natwe dufasha mu gusukura ikiyaga uretse ibya jasante gusa nk'uko umuhinga mbonerane yabivuze nk'uko iyo jasante ikunda ahantu hano hari imyanda hari imicafu rero natwe twagize tukireka dutangurira mu kandi rero cy'ingaruka kuko yaravuze ati mbega b'inyanzara se tuzoshikayo kandi urabonye yuko mu bikorwa dukorana dukora n'abakenyezi bari mu mwuga nobwa les artistes rero kimwe mu cyo twiyemeje gukora ni ugushyigikira muri mu migambi ikurikira gushyigikira abakenyezi bari muri uwo mugwi w'abartistes mu kubaha ubumenyi mu kubwere kimwe nabo nyine bo kwiteza imbere biciye muri ubwo bumenyi rero nitwamera kugera kuri uwo muco nubwo ko abakenyezi b'inyanzara nabo bazivuga bagashikirwa ariko byose ni buhoro buhoro umugambi ni bukebuke
turanaguteye n'intege hanyuma ngo inkuru y'umwana isubira inyuma watubwiye ati kugera icyo gitego kimenye warakimenye biciye kwa ambasadeur mbonerane ukiri muto tubwire rero iyo nkuru byagenze gute kugira ngo ukimenye umaze kukimenya ugatsinda ibyaza umusaruro gute
ego dore ingere namenye icyo cyo gitego nyene byagenze mu sanga mba mu ntara y'igitega nta kiyaga gihari nta nzuzi zihari ariko nararaba televiziyo nk'abandi bana bakiri bato hanyuma rero yarahaca kenshi twararabona ibiganiro byinshi tukabyumva tukumva amayinisa kuri radiyo bakavuga ati erega hariho icatsi kiko kirabangamira Tanganyika munyuma ndakura ndaronka aragera ko nja muri universite niko nava mu mashuri makuru aho rero naja kuyagirira i Bujumbura niho nabona rero koko hariho iyo ngorane y'ico cati arico jasanto hanyuma ndambasa none ca ngorane iracahari nuko haba nanisabye ndumuntu akumbiye ibintu by'imigambi nagenda mu nyigisho nyinshi nari narifuje kuva kera gutangwa co ndasireka ndawutangure reka ntangure kuwukora bica bihurira na ya higanwa n'ababyira rya boset nimba ndarosa agataye k'ibanje nuko mba ndatanguye ego
watanguye kugihinguramwo ibiseke bimwe bateramwo impuzu ibitunga n'ibiki ibikorwa nyazina byatanguye ryari
ego nibaza yuko umugambi natanguye ko ndawutanguye hari igihe co mu kwezi kwa gatatu 2021 ariko uraje gutangura abantu bose bavuga ko imigambi ntibabyoroshe mutera uronka icyo wari witeze cyo cyoroheje ariko icyo cyatsi nta bantu bari bavugaga igishinga mu Burundi kwari kugenda rero kwegera abo bantu ukababwira ati mbega iki kintu ubona twashobora kubireka tukijishe reka tugipime hama bigenduko uwo mu kwezi kwa gatandatu 2021 niho twasabwa kuronka rero amashansiyo ya mbere ariko ntiyari yayandi ashemeye ushobora gutwara ku isoko ariko bukebuke twagiye turahinyanyura gushika aho tugeze ubu tugeze ku ntambwe ishimishije cyane natwe turayishimira turadandaza hari ababishima bakabigura yaba ngaho mu Burundi yaba Abarundi bari hanze cyane abashyitsi baje kugendera Burundi bakifuza gutwara ikintu cyakorewe mu Burundi
yego uraza kutubwira ku muriri utubwire kugira ngo murinde mukora nk'igiseke nimba sinzi ko ari igiseke utubwira dushusho nabonye mukoramo ingene bigenda kuva watangura wamanuka wabitwaye abaye abapasoni ariko imbere yaho reka tubanze twakire Claude nkaba ndakwise nabo mbabarire muhinga bw'ivyuma sinumvikanye neza izina ryawe ingene barimbare ni Claude canke ninde Claude uratwumva uri kuhinga uri kuri telefone uratwumva turiko turakumva akazina kawe naka Gode uratwumva tumva tutariko turumvikana neza kuri telefone aho tukumva uri kuri atwumvaga Gode natwumva turaza gusubira kumurondera mu kanya twumva telefone yiwe itariko yirumvikana hanyuma rero tubwire Greta kugira ngo urinde uhingura ikintu kihere bigenda gute umusitangura gute nimba ari gusoroma canke kurandura utangura gute ugenda gutora ico gicatsi gushika kizovemwo ibisharizo bitandukanye tubwire ingene bigenda
ubwo rero ingene dutangura icya mbere igikorwa nyamukuru ni ukurandura turaheza tukagenda tukarandura tuvuye kurandura turakurako icyo twita amababi tugakurako n'icyo twita imizi hama tukagumana birya bita amatije yego hama tukavyanikira mu gihe cy'imvura niho byabitera bigafata nk'imitwe nta nk'inzu zine ariko mu gihe cy'ici biba byoroshye cyane inyuma y'inzwi tukafata tukagenda ari ibikenewe amarangi tukagenda tukasiga amarangi ari ibidakenewe amarangi tukaca dutangura rero kujisha hageze kujisha n'ubuhinga budasanzwe bw'abakenyezi na nzoka mandabivuga bafise ubuhinga budasanzwe ugasanga wakijishije bizana rero n'ibyo wagitumye ko yifuza abantu bwo ari nk'icyo gushariza hariho abandi bakoresha ibyo nko gupanga ibintu hajya ku meza ibishunga byo gushyiramo impuzu ego
hanyuma aho ugakoresha nk'abantu bangahe muri rusange
ego nk'uko muwo dukoresha hari nk'abadufasha kurandura na cyane cyane kugira ngo nitwo kwa macuringira abandi badufasha rimwe rimwe turafite umugwi w'abasore bagera kuri batatu atakandi kazi bafite ari kurandura hama akarewe nawe atakurikirana yuko byanikirwa n'ibindi ariko rero hageze kujisha cadukorana niyo cooperative iri mu ntara ya Bubanza ni cooperative yitwa Sikabu ni cooperative irimo abakenyezi bagera kuri 15 n'abagabo bagera kuri 5 ego naho niho baca bakora ico gikorwa
ni ukuvuga ko mubirandurira i Bujumbura mukabica mugenda kubihungurira i Bubanza
ego turabyanikira i Bujumbura nyine hama tukahedere tukabitwara
cyumye kageze kubihingurwa ego nuko trafice Adrien ikaze ku ishuri ry'Amerika no muri isanga
murakoze cyane
uherehe gadiria
de Bujumbura muri zone Gihosha
akabazo kwa Greta twagutumiriye
akabazo manza munda mukirize umutumirwa
arakumva
ama
ndiko
ndabona ibijyanye na artisana hariho impacte y'ibirangiyonima mbega mufite igihe ngamba kugira ngo mugwanyize impacte y'ibirangiyonima ikibazo mfite ni iki
ego murakoze cyane urabagize igikorwa kino n'imbega l'impact sur l'environnement ni iyi l'impact sur l'environnement ni ubwa ko icya mbere aho basanze kimwe mu bubi bwayo ni uko ari igitega kirandaranda mu buryo bwihuse cyane ni uko ariko ushobora kurindira nko gushika amezi abiri ugasanga cyararanze hanze ahantu udashobora kwibaza rero twebwe impact sur l'environnement tuko turakora nuko dutuma mu gisanga ati mu kulimita la proliferation mu kugabanya uwo murindi kugira ngo nitwashobora kugabanya uwo murindi tudashoboye kwirandura rero burundu imbere y'uko twoga tugasigasira ni uko ushobora kugabanya uwo murindi hamwe utarashika nk'ibyo kwishyizeho aho rero niyashika nitwamaze kugera aho dushobora kugera ati ahanye byakunze tuzoheza rero turandure yandi hari yamaze gushinga imizi niyo no bwa impacte sur l'environnement nayo bituma amafi ari isanzura agashika aho yoshitse urazi ko amafi yipfuza guta amazi ahantu hari utwatsi kandi ku nkengera arasubira akagira hariho ibiterwa byiza bidashobora kubana na jasante kuko hari igiterwa kiganza cyane ibiterwa byiza ku biyaga biraheza na byo bigasubira bikanaga na byo bigasubira bigakura
ego ngira ngo Adrien ahari yashoboye gutomokerwa hanyuma rero urabiranduye muravyanikiye haba muci bikihuta haba mu mvura bigateba bigafata inzwi zine mukafata mukuriza umuduga mugatwara ibubanza bimaze guhingurwa amasoko yanyu amva muraronka babashoreraga Greta
ego amasoko yacu icyambere turafite aho tubishyira tubihayanisha aho nubwa mu kigo sacreti ikigo cy'amafarasi cy'i Bujumbura niho dufite butike hanyuma turanagerageza kubishyira ku mbuga ngurukana bumenyi ariko mbere nubwa ko abadushorera benshi bava kuri aho ubuhinga bwarabyoroheje umuntu ari muri Canada yavuga ati ndayipfuza kino umuntu ari hajya akakubwira ati ndipfuza iki rero hanini abakiriya bacu na turabakora ku mbuga ngurukana bumenyi eka namwe mu mahoteli cyangwa mu maresitora hari abahora badusaba ati murashobora kudufasha mukadukorera ushobora gutunganya ariya by'amasale de restaurant amasale d'accueil yabo agiye kurindiriramo abantu ego na cyane cyane nabo ariko ndavuga ati abarundi baba hanze n'abantu bamwe badushorera cyane rwose ariko n'abarundi bari hano batanguye kumenyera baraza bakatugendera biciye ku mayo mabutiki reka mbere nk'uko kuva ku gashimi kaje ngira ni impakte nziza kuko benshi barashimye baraza kuraba by'ukuri ibyo dukora bamwe baranagura
nimba atari ibangano n'ibiciro byanyu byifashe gutega Greta
oya ntabwo ari ibanga ibiciro byacu biva hagati na hagati
biri hagati na hagati y'ibihumbi 15 ne kurenga ego ibihumbi 100 bibana n'icusaje n'ingene kingana n'ingene gisa ariko ku 15 bya urashaka kuronka ikintu kiriza
hari umugambi wo kuzohava mu kwiragira muri zindi ntara zindi zabuzi murambya gitega hatandukanye
Ego
twakire na Jonas Jonas ikaze ku jugi Amerika no muri Sanga John etanki Jonas ni turiko turimvika neza muhinga bw'ijima uratwumvaga John John uratwumva Jonas uratwumva turumva tutariko turamwumva neza ku murongo wa telefone ariko turizera yuko baza kumutugarukanira hanyuma Gagreta wibona gute wewe na ya Center Outhouse myaka 5 iri imbere myaka 10 iri imbere uzokomeza kuri ico gitegwa cyangwa urizera ko ivyo uri kurakora bizotuma kiranduranwa n'imizi kikagenda hama ugafata izindi migambi itandukanye
eko kuri ukibona mu myaka 5 nubwo no muri amice imena rina nanakubina nababwiye kuko twabonye igikorwa dukora ko bikora ku bintu byinshi tubona ko turi muri bamwe bazaba barafasha hanime ya mu gukingira Tanganyika biciye mu gusukura yabiyeza sante na ya myanda yose ituma yeza sante kandi amafi atamerewe neza n'ibinyabuzima ikigira kabiri no kuba ishimwe mu mashyira hamwe ashobora gukora ibikoresho byiza biri ekolojiki niko navuga abantu bifuza gukora bakurikije nka bujya dukoreka n'ibindi yaba intebe yaba amameza ibikoresho biri ekolojiki bashobora gukoresha bakabikoresha mu mazi bakabikoresha mu buzima bwabo bwa minsi yose ikindi nuko twifuza yuko tuba turimo mu mashyira hamwe afasha mu gushyigikira abakenyezi b'abanyabuhinga ubu dukorera muri domaine ya vanzi kubaha agaciro kubaha ubumenyi kubashyigikira ego novuga ko ari icyo undi muco nkani yababwiye nuko kuko kugira ngo abantu bareke guca ku Gitanganyika kugira ngo bamenye yuko ibyo bintu bihari hari no guhimirizwa rero mu bundi muco twihayihangiro muri iyi myaka 5 izokurikira ni ukuba mu mashyirahamwe akora afasha mu guhimiriza abantu mu gukingira ibidukikije nubwa ko le campagne de sensibilisation sur la protection de l'environnement niyo mice ine twihaye dukorera ko kandi niho twibona muri iyo myaka 5 ego
hari utwandikiye yitwa umusaza niko yita umusaza ngenze ndore amvuze ngo mbariza umutumire ati ndihe banga yakoresheje mikorwa vyo kugira ngo atere imbere gutyo ngo nige nibanga
akoresheje ego je nibaze ko icambere ni guhangana sindi ko novuga ko guhangana kuco wifuza kuri ico kintu uri kurifuza gukora kukiguma ko ntibiba byoroshe nta muntu n'umwe ndabwira umugambi ngo gukora umugambi wese twabikunze ngo ni ibintu byoroshe ntibyoroshe na gato ariko hajya wagize ngo urahagaritse niho rero haba hageze nibaza ko ari iryo banga irindi naryo ni kwegera abadukorira muri de pratike turakora umwe umwe wese ego ikindi cya gatatu n'ubumenyi kugenda kwiga kugenda kumenya byendi umuntu yakunda kuja mu nyigisho nyinshi z'abantu bitunganyiriza imigambi n'ubu nkibandanya n'ibintu bigufasha ukavuga ati ubu isilamu ryanjye ryakuze harageze ko ntangura kuyumvirisa harageze ko ntangura gutangura gushyiraho amategeko icyo rero bashobora nacibagira ugasanga bibage ko hariho ubumenyi buzi imbere n'ibyo namubwira nibaza ko jevi birafasha
Ego hanyuma intambamye muri ico gisata sinovuga ko ari gishasha hari abandi bahingura ibitandukanye muri ubwo buryo ibiseke heza muze bakabidandaza ahatandukanye ariko intambamye nyamukuru uhura nazo muri uwo mugambi wawe wo guhingura ibisharizo bitandukanye uciye muri Raja Sante do niza hega Greta
Ego twebwe intambamye uretse izo ku uretse nk'izo zijyanye no guhindura twebwe iyo macakumyabiri ya santa abantu bavuga nko kwanikira bigafata igihe kirekire izindi ntambamye hariho nko kuronka ibyo dukoresha ahantu bavuga nk'amarangi n'amarangi ataza ngaha mu Burundi n'amarangi ava hakurya y'igihugu hari igihe atera hari igihe ataboneka hari igihe azimba nibyo novuga ibindi biraza buhoro buhoro kuko telefone ibintu by'ibikoresho ego amasoko nayo sinoyavuga cyane kuko umuntu buke buke uko umuntu agenda aratera imbere uko umuntu agenda aramenyekana niko amasoko nayo azagenda ariyagura
ego watubwiye ko ukoresha abapfasoni hambavu y'abapfasoni hariho abandi mukorana atari abapfasoni
ego muri mukujisha si ndumwe hanini dukoresha n'abapfasoni ariko murabona ishyamba rikenera byinshi hari habiga kuraba yuko by'ukuri ibyo cyuko turakora mbega birajyanye n'ibidukikije rero izi ndabikorana n'urwaruka rurimo abakobwa rurimo n'abahungu abahungu bagera kuri bane abakobwa bagera kuri batatu ego donc urumva si reka mbere no muri abajisha ni bake mugabo n'abagabo barimo ntawe uvuga ngo n'abakinizi gusa
Eko. Eko. Reka twakire na David ku yindi murongo wa telefone. David ikaze ku ijuru rya Amerika.
Eko, eko ndabo.
Uherereka David.
Eko ni riwe neza kwere.
Uherehe.
Raza byo gushobora ndi neza na neza mu ntara ya Burundi.
Mu ntara ya Burundi akabazo kwawe kwa kereta twagutumiriye.
Eko, haje nagomba kumubaza. Uske nene ibyo akora ko nabonye aduhabwa agashimwe akorera hehe ari mu gihugu akora mu gihugu cy'u Burundi ibyo akora bimeze gute nzagomba kubitahura neza kugira ngo aho turabe ko twumutera intege ayandaje amerwa neza kuko ibyo akora kweri ni ibintu bidashobora bose kandi bite sayantu bose kweri babishobora rero twagomba kumutera intege kuko harabicuza kubigera ko ntabigeka kuko iyo ni tara yiwe umuntu akeneye gushyigikirwa bimwe bikomeye cyane rwose kugira ngo nawe abandanye atera imbere
ariko utwo tubazo yari yatwishyuye Greta reka ndaguhe akanya gatonya umwishyure majambo make kubera i Bururi biragoye ko iradiyo yacu ngira ngo bayumva gutyo onye n'abadufatiye mumva hino mu njahe bumve ibikorwa byawe aho bishimikiye mwishyure mu majambo make kuko twari twabigarutseko
ego arakoze cyane twebwe turafite aho dukorera ibyo bikorwa byacu aho nubwo aho dushyira ibyo twamaze guhingura ni mu kigo cy'amafarasi cy'i Bujumbura cya Kwepik de Bujumbura dukora kuva ku munsi wa kane gushyira ku munsi wa gatandatu hama ibyo gukora ibyo guhingura tubikora mu ntara ya Bubanza hama hageze kurandura tujya ahanini utwo dukora ku kiyaga Tanganyika ego ahandi tuza kudoyo genda kumbuka ngurukana bumenyi kuma Facebook, Instagram, Twitter, Hyacinth After House niryo shyirahamwe ryacu natwe yo twandikira afise yifuza kuza kuturaba tukamwereka neza na neza aho yoca akashika ego
ngira watomokewe David
ego natomoje ariko nagomba ambiri ko nashaka kumuronka kuri Facebook ndamwandikire nandi mbahashike twumve ndakeneye ko ndi izo bintu ndabiri bayishyire ariko arakorera nabwo ntabwo tumushyire kuri Facebook cyangwa iyo shaka kumpa nimero yiwe ntashaka kumurondera mukavugana
Greta Asinzi
amazina yanjye nagiye nyine ni Iradukunda Katya Greta kuri Facebook nitwa uko nyine nta zihinduka ni Iradukunda Katya Greta wogenda kuri Facebook urashobora kuntora na Instagram eka mbere na no kuri Twitter ndahari ushobora iyo ikorohera yose niaza ko ariho wasanga byoroshe
nta nimero y'akazi atari gwawe bwite ufise
oya ariko ngira bikunda ko muyimuha mu ubwiwe nyaza ko atangorane ko yabisabye cyane
ko yabisabye cyane David turaza guhamagara inyuma y'ikiganiro tuguhe inimero ushaka kumutora kurumva ko tuvugira ku radio nimba atari inimero isanzwe ihari ko ari vy'akazi gusa ubwire umunsi mwiza David
Ego,
hariho n'uyundi atwandikiye Greta atubwira ngo ngo niyihe nama yogira urubyiruko rwifuza gukora nk'ibyo akora urubyiruko ni n'umunyarwanda yanditse no message umva no kuvuga abakiri bato ngo bagire inama ya Ego mugabe imbere yuko ushaka kukabaza tubanze twakira umukunzi wacu ku ijuru rya Amerika kuri telefone hama turasozera kuri ako kabazo Mohamed ikaze ku ijuru rya Amerika Mohamed uratwumva uratwumva
nabwo ndiko ndabumva neza
twe turiko turakumva uherereye he
ninda kijimana muza ndi mu Kayanza iwe mu gihugu cy'u Burundi
akabazo kawe canke intererano akabazo kawe canke intererano
nako ndiko ndabumva neza kabisa
na dekanya twe ni turiko twe turiko turakumva mugabo uratwumva
oya je wana kandi ndabumva neza kabisa
ugira umunsi mwiza ngaho mukayanze twumva ko bateko yatwumva nuko Greta kakabazo rero kumukunzi w'ijuru rya Amerika yifuza kumenya ngo impanuro utekerera abakiri bato kugira ngo bakore imigambi irameshwe kure baronka agashimi yaba awa canke utundi dushimwe dutandukanye niya
bontewe mu majambo make nababwira nti icambere no gukora icyo ukunda kuko gukora imigambi ni kintu kitoroshe ni kintu kirusha ni kintu nyine ube bisaba ko uba ugikunda iya ntanuro ya mbere nuko bokora ibyo bakunda kirya nyine bifuza gukora na passion hanyuma ikigira kabiri ni gushikama kugera nazabwiye ntayindi kubandanya koko gutangura hanyuma ugashyiramo hama ukarongera ubumenyi haba ku bagukurira haba ku bagukurira hanyuma no kugenda kuri ayo amayo ma aho basanga amafarmasi hambavu yabyo rero no mu mahajyanwa ntibatinye yaba ari ku rwego rwa Afurika yaba ari ku rwego rw'igihugu yaba ari ku rwego rw'isi yose ntibatinye kubera iki hashi amahitanwa ajyana n'inyigisho uraharonkera inyigisho utatsinze uharonkera inyigisho hama agutegura kuzoshika nawe mu yandi mahiganwa hanyuma akaguha n'akaryo ko kumenywa n'abandi bantu bashobora kugushigikira nawe utotsinda nawe utotsinda mu gihugu iwabo muri nka twe turi muri Afurika nko muri Afurika ushobora kubona nk'umuntu ari mu kindi gihugu asikunda agati no gufasha gutya na gutya
hanyuma uruhara rw'ababyeyi rw'ikibano rw'amareta bikaba urwahe mu gushigikira iyo migambi
uruhara rw'ababyeyi no gushimikira ugwaruka rwabo hari abantu benshi batinya babonye mu ugwaruka agiye mu mugambi bakatiye kuko niyaga yuko twege no guhagarara ko mu Burundi abakuru bacu n'ubwo ababyeyi bacu ntibakuze muri environ babigisha cyane gukora imigambi barabigisha kwiga hanyuma bakaronka akazi kandi by'ukuri barakaronka ibintu rero bitandukanye n'igihe twe tugeze ko rero nibagira ubwoba bo bashigikira hama mu kibano ni kwa kundi nyine mu gushigikira kandi no gutseya bavuga ituma
ego nuko rero iradukunda kat ego iradukunda kati ya Greta tugushimiye cyane kuri kano kanya waduhaye tukibuta yuko uri mu bazoronka agashimwe katanzwe biciye mu higana yitwa awa n'agashimwe gatangwa n'igihugu cyo biri guzoja gatori genekezo rya 2026 nkuko wabitubwiye ejo ijuru rya Amerika ni ryongera kuguhamagara kugira ngo dusigurire ibitandukanye ukora biciye mu gitegwa la Jacinthe do uzotwita nkuko wabikoze
ego nazaje nandi ndabashimiye kuri kanyonga kaje kamwampampaye mwakoze cyane ego
ego urakoze Katia turashimiye kandi na ambassadeur Albert Mbonerane yabanye natwe mu ntango za kino kiganiro adusigurira ivyerekeye igitegwa cha la Jacinthe do mwumva ko ari gitega kibi ariko umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo ashobore guteza imbere abantu bahakazi no gukingira ibidukikije mu kukirandura agikoramwo ibitandukanye byotuma umuntu atakigumana iruhande y'ibiyaga n'inzuzi. Nazi yataha na ingenieur Peter bari kumwe mu